kwisoko
Urwanda ruri mu bihugu vyatanguye gucandaga ubwa mbere abanyagihugu bavyo kwisi kugira bakingirwe umugera wa COVID-19. Abanyagihugu barenga imiliyoni 13 kubwo ibiharuro bitangwa na ONU. Ico gihugu co muri Afrika y'Useruko gihaye indaro impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga ibihumbi 128 harimwo abarundi barenga ibihumbi 53. None ivyerekeye ugo rucanco vyifashe gute ku mpunzi? Nivyo tugire tunoganze mu kigabane ku isoko co kuri uyu wa 24 ndamukizi umwaka w'ibihumbi 2021 muri kumwe na Josine Kaze. Kaze muri iki kigabane c'urunani rw'ibimenyesha makuru gushika kw'igenekerezo rya 20 muri uku kwezi kwa kane Urwanda rwari rumaze gucandaga abantu baba 350,000 kubwo ibiharuro bitangwa n'ikigo kijejwe iby'amagara y'abantu Rwanda Biomedical Center RBC mu mfunyamfunyo y'Icongereza. Igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR caranejejwe n'ingene impunzi zimwe zimwe zashizwe muri uwo mugambi isekeza rigitangura. Impunzi zirenga 416 harimwo izikorera cane cane mu gisata c'ubuvuzi zarahawe urucanco rwa mbere rwa COVID-19 mu kwezi kwa gatatu. Mu ikambi y'Imahama yarimwo impunzi zirenga 47 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Impunzi zimwe zimwe harimwo ubu zirindiranye igishika ugo rucanco.
Turumva mu zindi nkambi z'impunzi nk'akarorero mu nkambi y'agateganyo y'impunzi za Libya ikashora ko batanguye gucanca bamye mu basanzwe bari muri iyo nkambi y'agateganyo. Ariko twebye muri no nkambi ya Mahama runo rucanco ntirurahashika. Ariko turagwiteguriye cane n'igishika cishi. Turiteguriye kugwakira kandi turiteguriye no kwikingiza.
Muri iyo kambi y'Imahama urongoye komite y'impunzi yizeye ko nabo nyene bazoshikirwa.
Twebwe hano mu nkambi ya Mahama kugeza ubu iyo programme ngira ngo nkuko iri mu gihugu cyose ariko twebwe none turashikirwa. Mu nkambi turashikirwa kandi nibaza yuko ntacyo arabitubwira ko ariko turizeye cyane yuko kandi tunabisaba yuko uko ariko baragirirwa hirya no hino mu gihugu natwe bodushikira kuko urabona kwicikiza kiri hose ariko kugira ngo twikingire. Rero kugeza ubu ivyerekeye vaccine ntacyo barakibitubwira ko kinini ariko turacategereje. Turizeye ko ngira ngo bikiri mu nteguro bariko ariga ingene bizogenda.
Umuvugizi wa HCR mu Rwanda Elise Vichelan avuga ko impunzi zose ziri ku butaka bw'u Rwanda harimwo n'abarundi bazoronswa incancho nk'abandi banyagihugu ariko ngo hazogenda hisungwa urutonde rw'ugucandaga rwashizweho n'u Rwanda. Kubw'igisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS, igihugu c'u Rwanda gitegekanya ko muri uwu mwaka w'ibihumbi 2021 kizoba cahaye urucanco rwa COVID-19 ica gatatu c'abanyagihugu. Aha akaba ari naho tugarukirije ikigabane kw'isoko cashimikiye kukungene ivyerekeye urucanco rwa COVID-19 vyifashe mu mpunzi z'abarundi ziri mu Rwanda. Mwari kumwe na Josine Kaze, ndabakengurukiye kuba namwe duteze yompi naho ubutaha.
Cari ikiganiro kw'isoko.